Ikiganiro yaga ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ku mpande zine z'inshuti n'abakunzi b'ikiganiro yaga. Ijwi mumva ni rya Marisha yari nini nahazwe mbipfurize ikaze mu kiganiro cyacu. Duhari ikiganiro cyacu mu rusenda. Ishyirahamwe ry'Abongereza Internews ryasize umukono ku masezerano y'ubufatanyabikorwa n'ishyirahamwe rishasha SVH Solidarité Volontaire pour l'Humanité mu Kinyamazuru mu mugambi wayo wo guha ijambo impunzi z'Abarundi mu gutatura amatati bidaciye mu nguvu mu kibano cyakiriye impunzi no muri site ya Murongo. Umunyamabanga ajejwe imigambi mu ishyirahamwe Internews Jacques Kaora aradusigurira akamaro k'ubwo bufatanyabikorwa. Tumwumvirize asubirwamo mu Kirundi na mugenzanje Hassan Shabani.
Mimi ni Jacques Kaora na
nitwa Jacques Kaora mpagarariye umugambi wa Internews. Twaje ngaha rusenda dufise ivyigwa hagati y'impunzi z'Abarundi n'abakongomani mu ntumbero yo gukinga ingorane zo kwibonekeza hagati yabo. Naho Delpe ibikora nta bumenyi n'ubushobozi bafise, nico gituma twaje ngaha kugira ngo tubafashe ubumenyi. Mu mpera z'ibi byigwa dushaka ko iyi dinamiki y'amahoro Delpe iba ifise ubumenyi bukwiye mu gufasha impunzi z'Abarundi n'abakongomani. Delpe yadusabye ko mwebwe abamenyeshamakuru mwokorana mu gukemura ibibazo hagati y'impunzi n'imiryango y'abakiriye
na wakaji wa Rusenda.
Mukamanyura ishyirahamwe Women for Women ryaratunganije uruganda rwo kwiyamiriza amabasi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi n'abigeme no guhimiriza abakenyezi kuja mu nzego zifata ingingo mu buzima bwose bw'igihugu. Mukamanyura kuva kuri uyu wa 2021 Nyandagaro kugeza kuri uwa 2023 Nyandagaro uno mwaka. Ibyaguye muri urwo ruganda na mugenzanje Hassan Shabani.
Mu ihuriro rusange rigwanya amabi akorerwa abakenyezi no guteza imbere umukenyezi mu burongozi, ishyirahamwe ry'abakenyezi Women for Women ryaratunganije ihuriro rusange rijyanye n'umugambi wayo Flow. Iryo huriro ryabaye kuva ku itariki 21 kugeza 22 ku kwezi mu Kamanyora. Mu bantu 40 batumiwe, 20 abagabo na 20 abakenyezi, bose hamwe barashimikije no gushigikira basaba uguteza imbere umukenyezi mu bibanza bifata ijambo. Bose hamwe basabwa gushishikariza abakenyezi mu kumenya ibibanza bafise n'uruhare rwabo mu miryango. Imbere ya musantere wa Walungu bwana Rukurikombe Jean Claude n'abategetsi b'imico na karanga abo bitavye iryo huriro bariyemeje guherekeza abakenyezi mu gufata ibibanza bifise ijambo ku rwego rw'intara n'urwego rw'igihugu, gushishikariza abakenyezi mu bikorwa rusangi, kwinjiza abakenyezi mu nzego za leta, igisoda n'igipolisi navyo bikaba byasabwe guhimiriza abo bakenyezi kwinjira mu nzego z'igipolisi n'izigisoda.
Tugaruke mu Rusenda. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'Abadagi Action Medeo rifatikanije n'ishyirahamwe rikorera mu karere ka Fizi AFPD mu mfunyapfunyo y'Igifaransa ryaratangije igice cya gatatu cyo gupima abagwayi indwara z'uruhumyi.
Ishyirahamwe AFPD rifashijwe na leta y'Ubudagi rimenyesheje mu mico itatu bamaze kubona uburyo bwinshi bw'indwara zitandukanye bw'amaso zibonekeza mu nkambi ya Rusenda hamwe no mu karere k'ubuvuzi ka Nundu. Igikorwa cyo gupima indwara y'amaso cyatanguye kuva ukwezi kwa kabiri guheze gushika muri Ruheshi muri uno mwaka turimo. Ku bwa Marie Juma Magwata, umuganga w'iryo shyirahamwe AFPD ari ku ivuriro rito ryo mu Rusenda, aratumenyesha ko kuva bashitse mu karere k'ubuvuzi ka Nundu bamaze gupima no gusuzuma ibice 75 by'abanyagihugu harimo impunzi z'Abarundi. Iyo mice itatu yerekeye abantu bamaze gupima mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Iryo shyirahamwe ryabafashije amarori n'ibinini, iryo ryose babironse ku buntu izo mpunzi. Mwomenya ko impunzi 50 zapimwe muri kuno kwezi kwa Ruheshi zirindiriye ubufasha bw'amarori hamwe n'imiti mw'iyo mice itatu.
Mu kurangiza tubamenyeshe ko ishyirahamwe Internews ryatunganije haraheze indwi irenga amahugurwa ku bamenyeshamakuru bayo 17 bakorera mu Rusenda. Izo nyigisho zikaba zitunganijwe mu mugambi wayo w'ishyirahamwe mu karere ka Fizi wiswe Rwaruka rw'impunzi z'Abarundi, ronka amakuru amahoro n'umubano mwiza. Nino kuri iyo nkuru ndangirije ko yagaye uno munsi mwayiteguriwe na Serge Bisimwa ku burongozi bwa Jacques Kaora, mwayishyikirijwe na Jewe Marisha Nininahazwe, naho mu kiganiro yagaca ku munsi w'ejo na Gahwane.